Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika igiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse inshuti mwese mu duteze amatwi. Uyu munsi ni kuwa mbere tariki 31 y'ukwezi kw'indwi umwaka wa 2017 muri kumwe na Frederic Undikije.
Abana bose tuzamushakira inkoko y'urukwavu.
Uyo ni Frank Habineza, umukuru w'umugambwe uharanira demokarasi no gukingira ibidukikije igihe yariko ariyamamaza ejo ku munsi wa Mungu mu Rwanda. Inkuru kimwe n'inkuru yerekeye ihuriro ry'urwaruka ruharanira iterambere muri Afrika JAB rigiye gutangura guha abanywanyi baryo imitahe. Turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Ariko tubanze dutega amatwi mugenzi wacu Rosine Munezero atubwira amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Mwaramutse neza Rosine, mwanya ni wawe.
Mwaramutse Frederic, mwaramutse namwe mwese muteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika muherere hose. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere mu gihugu cya Kenya. Igipolisi mu gihugu cya Kenya cyatangaje ko umusirikare umwe yaguye mu gitero cyakozwe n'umugabo yitwaje inkoho yakoze kunyubakwa icegera cy'umukuru w'igihugu Joseph Bonnet. Umukuru w'igipolisi yatangaje kuri uyu w'Imana ko uwakoze icyo gitero yaciye yicwa, kandi ko ubu ibintu byasubiye mu buryo igipolisi cyari cyabanje gutangaza ko uwo mugabo yari yitwaje umupanga. Gushika ubu nta makuru ajyanye n'icyatumye icyo gitero yari bwatangwe. William Ruto, icegera cy'umukuru w'igihugu n'umuryango wiwe ntibari muri iyo nzu mu gihe icyo gitero cyaba. Ruto asanzwe ashyigikiye Perezida Uhuru Kenyatta azo kwitoza amatora y'umukuru w'igihugu atekanya kuba itariki 8 z'ukwezi k'8 uca gutangura. Abasirikare bashika kuri 18 bakorera ishyirahamwe ry'umwe bwa Afrika muri Somalia AMISOM baraguye mu gitero baraguye mu mutego nako watezwe n'abarwanyi ba Shabab mu ntara ya Lower Shabelle, nkuko byatangajwe ku ijwi rya Amerika n'abategetsi cyo kimwe n'abajejwe umutekano. Icyo gitero cyabereye ku birometero bishika kujyana 20 mu ujya mu manuko bwa Mogadisho, cyaje kigana imiduga ijejwe gutwara ibikoresho ishika kuri 24 mu gisagara cya Bulo Marel. Umuhari Al-Shabab wemeza ko abasirikare 39 aribo baguye muri icyo gitero. Yamara abategetsi mu gisirikare bavuga ko icyo gitigiri atari cyo. Iyo miduga yarimo abasirikare baturuka mu gihugu cy'Ubuganda bakorera AMISOM. Icyo gitero cyabaye inyuma y'umunsi umwe abategetsi b'ishyirahamwe ry'umwe bwa Afrika hamwe n'abasomaliya bari bamaze iminsi 5 mu nama mu ntumbero yo kuganira ku buryo inteko za AMISOM zohererekana igikorwa cy'umutekano n'abasirikare ba leta ya Somalia. Agata kuri uyu w'Imana, abantu bashika kuri 10 baguye mu gitero cyabereye ku mugwa mukuru wa Somalia, abandi 15 barakomereka. Icyo gitero kikaba cyabereye kuri rimwe mu mabarabara asanzwe agenderwa n'abantu benshi. Abategetsi ba Leta z'Ubumwe za Amerika batangaje kuri uyu w'Imana ko igihe cyo kuvuga ku ngaruka z'imigenderanire ku bijyanye n'ibitero byo kugerageza misile bikorwa na Korea ya Ruguru cyaheze. Abategetsi bavuga ko bigaragara ko Korea ya Ruguru ibangamiye amahoro ku isi. Kuri uyu w'Imana, indege z'ingwano za Amerika zagendeye mu kirere hejuru y'akarere ka Korea mu ntumbero yo kwerekana ingufu za gisirikare. Mike Pence, icegera cya Perezida Donald Trump, yatangaje ko Amerika yiteguye mu buryo bwose ku bijyanye n'ibitero bya misile bikorwa na Korea ya Ruguru. Nikki Haley, aserukira Amerika muri ONU, yatangaje ko Ubushinwa buzi neza ko butegerezwa gufatira ingingo Korea ya Ruguru, cyo kimwe n'Ubuyapani hamwe na Korea y'Epfo, ko navyo nyene bitegerezwa kongereza ingufu mu guhagarika umugambi wa Korea ya Ruguru. Tukiri ku makuru avugwa hano ku mugabane wa Leta z'Ubumwe za Amerika, Mike Pence, icegera cy'umukuru w'igihugu, ari mu rugendo mu gihugu cya Estoni, aho atekanya kugira ibiganiro n'ibihugu biri mu karere ka Baltic mu buraruko bw'Uburayi biri mu ishyirahamwe OTAN. Ni mu ntumbero yo kubahumiriza ku bijyanye n'amakenga bafise ku kwiyagura kw'igihugu cy'u Burusiya. Ubutumwa bwa Mike Pence bufise kandi intumbero yo guhumuriza ivyo bihugu ku bijyanye n'uko Amerika ibishyigikiye. Ivyo bihugu bigizwe na Estoni, Letoni na Lituani byarasabye ko haba imfashanyo ya gisirikare iboneka itanzwe n'igihugu cya Leta z'Ubumwe za Amerika. Ayo makenga yagwiriye inyuma y'aho Burusiya bugwirije ibitero muri Ukraine mu 2014. Mu butumwa Pence yashikirije, yavuze ko Perezida Donald Trump yamutumye kubamenyesha ko icivugo cyo kuvuga Amerika kidasigura ko Amerika ariyo yonyene. Kuri wa mbere Pence ategekanya kubonana n'abakuru b'ivyo bihugu uko ari bitatu imbere y'uko afata urugendo rumuganisha muri Georgie. Ahasanzwe hari imyimenyerezo y'abasirikare ba Amerika n'ishyirahamwe OTAN yatanguye kuri w'Imana, naho nyene Pence icegera cy'umukuru President Trump avuga ko ubutumwa ari kubabwira ko Amerika ibashikiye mu ntumbero yo kugaruza ukwidegembya. President Vladimir Putin w'u Rusiya yatangaje ko abakozi bakorera ibiro biserukira Leta Zunze za Amerika bashika ku 755 bategerezwa kuva ku butaka bw'u Rusiya kubera ibihano Amerika iheruka gufatira u Rusiya. Ivyo bihano vyafatiwe u Rusiya bivuye ko Amerika ibwagiriza ko bwivanze matora y'umukuru w'igihugu yabaye mwaka uheze mu ntumbero yo gufasha President Donald Trump kugira atsinde ayo matora. President Putin yavuze ko kuri televiziyo y'u Rusiya ko ivyo ivyo biro vyuserukira Amerika mu Rusiya bikoreramwe abantu barenga igihumbi, yamara ko ico gitigiri cabashika 755 ari wategerezwa kuhagarika ibikorwa vyabo muri ico gihugu. President Putin yavuze kandi ko uburusiya bushobora kuzofatira ibindi izindi ngingo Amerika bivuye ku ngingo zafashwe n'inama nshingamateka zijanye no gufatira ibihano uburusiya. Yamara muri kino gihe avuga ko atavyo yemera. Naye muri Venezuela amatora yabaye kuri w'Imana y'inama nshingamateka nshasha igizwe n'abantu 545 batekanya gushiraho ibwirizwa shingiro rishasha yaranzwe n'ubwicanyi imyerekano n'intureka. Abantu 9 nibo basize ubuzima muri zo ntureka kuva ku munsi wa gatanu gushika ubu abarenga ku 220 akaba ari wamaze kuhasiga ubuzima.
Urakoze Hozine ku makuru heje kudushikiriza. Mugambwe uhamye demokrasi no gukingira ibidukikije uvuga ko demokrasi yo mu majambo imaze kurambirana, akabavuga ko ahubwo hakenewe demokrasi yo mu bikorwa. Ivyo byavugiwe mu bikorwa byo kwiyamamaza by'umukandida Frank Habineza arongoye uyu mugambwe byabereye mu karere ka Huye mu ntara ya Majefo eje ku munsi wa Mungu. Ni inkuru ya mugenzi wacu Edi Rwema ari I Kigali mu Rwanda.
Ku munsi wa 17 w'ibikorwa byo kwiyamamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu, umukandida w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije Green Party yakiriwe mu karere ka Huye n'abantu batari benshi cyane nk'uko yakiriwe mu tundi duce tumwe na tumwe tugize intara z'amajyaruguru n'uburengerazuba bw'igihugu. Ubutumwa yavugiye muri icyo gikorwa cyo kwiyamamaza bwibanza hanini ku byo ateganya kumarira abakene n'abantu bo ku rwego rwo hasi kugira ngo nabo barusheho gutera imbere. Habineza yabwiye abaturage bo mu karere ka Huye ko imisoro y'ikirenga yako bacuruzi bato n'abaciriritse biri mu bituma abatuye ku karere ko mu ntara y'Amajyepfo badatera imbere.
Kuko mu bacuruzi nabo batishimiye ibajyanye n'imisoro myinshi. Ara mukari isirabaye nyinshi abanyozi bo nyangobora no kuzayirukana mu Rwanda ikigari ho mira kibaho.
Bineza w'imyaka 40 gusa yongeye gushimangira ko ubuzima bwe bwose yabumaze aharanira uburenganzira bwa muntu, guteza imbere demokarasi n'iterambere. Ibyo ariko avuga ko bidashobora kugerwaho abaturage bakibasiwe n'ubukene. Nubwo hari zimwe muri gahunda zatangijwe n'ubuyobozi buriho zirimo gahunda ya Girinka Munyarwanda zagiriye akamaro bamwe, Habineza avuga ko bidahagije ku bakene cyane ndetse n'abakiri bato. Umva icyo afata nk'akarusho.
Tuzamushakira inkoko n'urukwavu kandi tubigishe uko yamerera ku ishuri.
Frank Habineza uyobora ishyaka Green Party ahanganye mu matora y'umukuru w'igihugu n'umukandida w'ishyaka FPR Inkotanyi Paul Kagame wari mu kiruhuko kuri iki cyumweru kimwe na Philippe Mpayimana umukandida wigenga. Biteganyijwe ko kwiyamamaza ku bakandida birangirana n'itariki ya kabiri z'uku kwezi. Amatora ku batuye hanze y'igihugu azaba tariki 3 naho ku batuye mu Rwanda abe tariki 4. Edi Rwema, Ijwi rya Amerika mu karere ka Huye mu ntara y'Amajyepfo.
Mu gihe ibice birenga 60% by'urwaruka ari abashomeri mu Burundi, ihuriro ry'urwaruka ruhanira iterambere rya Afrika JAP rigiye gushinga ikigega kizotanga imitahe ku bakiri bato bashika ku 180 abahinga mu bijanye n'ubutunzi bahanura iryo huriro kurondera abahinga banonosoye itunganywa y'ibigega byo kugurana kugira ngo icyo gikorwa kigende neza n'inkuru ya mugenzi wacu Eloge Uwirikaneza ari I Bujumbura mu Burundi
Eric Nsengimana arongoye ihuriro ry'ugwaruka rihanye iterambere rya Afurika ryapasigura ko imvonyamukuru zatumye iryo huriro ryiyumvira gushinga ikigega cy'urwaruka ari zibiri ubushomeri mu rwaruka nibura ry'ingwati abakiri bato basabwa mu mabanki n'amashyirahamwe kuguranana iyo bakeneye kurangura imigambi yo kwiteza imbere Nsengimana yadusiguriye uko icyo kigega gitunganijwe
umunywanyi atanga icyo no kwita capital de base umutahe w'amafaranga 5000 duterera tugashyira muri icyo kigega no kuvuga twamaze kuguruza ikonte bloke rero ubu tugetse kure cyane gose abanywanyi baramaze gutanga batari bakeya abanywanyi 180 dusanzwe dufise turabona ko igice cyabo bariko barabyitabira cyane gose kandi bose n'abatararonka bose bavuga ko uyu mwaka urangirana nuko bazaba bahejeje gushyiraho icyo kigega
umukuru wa Japan avuga kandi ko abanywanyi biryo huriro ari bazotangura kuronswa ingurane babonyene ariko ahamagarira abantu bose babishoboye kurifata mu mugongo
tutegezwa gutangura twese dukwije nkuko twabwiye ko ari 180 abanywanyi dufise no kuvugana miliyoni 800 niyo tuzotangurirako ariko turatera kamo nabandi bantu bakunda ugwaruka abandi bantu babona ikibazo ugwaruka dufise babona imigambi y'ugwaruka ukuntu ari myinshi mugabo ugasanga turabuze ingene barabuze ingene bashora kuyishira mu ngiro ugasanga bamwe barayifanye abandi barayibagiye kuberako batagira uwo bitura kugira ngo bashore kuronka izongurane imigambi yabo ivyihangiro ryabo bashore kurishikako nabo bakaza bakadufata mu mugongo konte yaciruguruye muri BCB babayikeneye contact zacu ziriho barashora kuturondera hanyuma zoba kugurugwa ku mugaragaro kwico kigega abantu bose ntibazoba bugururiwe kuronka imfashanyo ariko duhereye mu banywanyi bacu kuronka iyo ngurane duhereye mu banywanyi bacu ari nabo batangwe gushira ico kigega nabo nyene murumva ko atari abantu bakeya 180 byo kwaruka
umuhinga mu byo gutunza Faustin Kumana aremeza ko bishoboka kurwaruka rwishingira ikigega cyo kuguranana gusa sanga hategezwe kwitonderwa ubuhinga n'ubumenyi bijanye n'itunganywa rya bene ivyo bigega
bavuze ngo arafise umutahe w'imiliyoni 800 bakashira hamwe numve ngo ni ikintu cyagira kikore nk'ikoperative koperative n'abanywanyi baca hamwe bakashira uburyo hamwe bakamaza baraguranana n'ayo mafaranga yabo kugira barabikora kwiteza imbere igihamba yaho rero n'ubusiriye baca bishyiramo ingene gitunganywa abakijera bora ikintu nk'icyo bitanga gitza kuraba icyo bita amahera y'ingene kibaho gestion kutigiye n'abahinga bagishyira mu kugira bagitunganye ubwo ntibaje gukitunganyiza ko muri atabuhinga bafise ataza kuboneka aho ateza gukorera ya mishahara yaki byose bakara kubikwiye kugira bishobore gukorwa ngaho bizima bigize batabishyiremo ubuhinga bukwiye ntibabishyiremo norme zikwiye cyashaka kutakora neza ugasanga umuri igihumbye kigitangwa kumva na mahera bayara yabo nyene nta yandi bavuye hanze
Nsengimana arahumuriza ko byose byiyumviriwe
hanyuma twarasizeho n'umugwi kandi w'abahinga munovuga abanyamategeko kugira ngo badutegurire amategeko meza tomoye azofasha ubwo gwaruka kugira ngo bashobore kuronka iyo ngurane muri ico kigega tugomba twishirireho twege nyene nkugwaruka
umuhinga ndi kumana na wabona ahubwo kubigega bifasha urwaruka bya bikwiye kugwizwa
iyo turi kuturavuga rero twe ibigega binini binini bishobora gufasha urwaruka twatwifuza n'ibigega biza bifasha urwaruka muri rusange ko burya kenshi si kuvuga yuko udafise uburyo utaba ufise ibyumviro bikomeye urashaka kufise ibyumviro bikomeye muri ukabura uburyo umva wowe umva bana bufise abo aho umva barabufise nyene nibatamva bayagira batangure bakora mu byabo mugabo ahanini twebwe icyo twamutuko turavuga dushaka ikigagiza kuvyurya muntu afise imyumviro bikomeye mugata afise nimeya kandi imyumviro abishize mu ngiro byozana akarusho n'iterambere
iruhande y'iki kigega urwaruka rwihuriro wa Jap rushaka kwishingira president Nkurunziza yatangaje muri uyu mwaka ko hagiye gushingwa ibanki y'urwaruka nayo nyene izohingurane abakiri bato bakeneye kurangura imigambi y'iterambere itandukanye bakabura aho bakura uburyo ibiharuro bitangwa n'amashyirahamwe y'urwaruka byerekana ko ibice 55% kw'ijana n'uduce tubiri by'urwaruka rwo mu mitumba atakazi rufise mu gihe aba mu bisagara bashomereye bashika ku bice 65% n'uduce 4% ayo matohoza nyene yerekana ko mu Burundi abakiri batari bo benshi abafite imyaka iri munsi ya 25 ni bice 65% naye abari munsi ya 35 ni 75% Eloge Uwirikaneza Bujumbura Ijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika Mumuno tumwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radijwe rya Amerika buri munsi. Reba video y'umuno tumwe ku ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku ijwi rya Amerika. Video y'umuno tumwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Ni ku rubuga rwa Facebook ku ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Tuwibutse njuti mwese kumikamu na wanda nyakumviriza iladio ijwi jamerika lisame ya nilai Washington DC mukiru nile mukiru Rwanda. Umuryango w'ibihugu bigize karere k'ibiyaga binini wipfuza ko mu myaka cumi iri imbere woba waramaze kurandurana n'imizi icukurwa ry'ubutare ridaciye mu mategeko muri ako karere. Ibyo byavuzwe na baserukira ivyo bihugu mu nama yari imaze iminsi ibahuza yarusha muri Tanzania. Ni inkuru ya mugenzi wacu Pierre Clavera, niyo nkuru ari yarusha muri Tanzania.
Ibihugu 12 bigize umuryango w'akarere k'ibiyaga binini biremeza ko uwo muryango ubangamiwe cyane n'ingaruka mbi zituruka ku gucukura ubutare n'ubundi butunzi buri mu kuzimu hadakurikijwe amategeko. Zimwe muri zo ngaruka mbi harimo ko haba imigwi igwana myinshi, gufata abakenyezi ku nguvu n'ibindi. Paul Ndarihonyoye no munyobozi w'igisata kijejwe kugwanya ayo mabi.
Ravyo nko mu bihugu byacu usanga hariho imigwi yitwaje ibigwanisho. Usanga hanini iyo migwi ari icizirakura uburyo bwo kugura ibigwanisho, gacu usanga rero akarere kacu kagizwe n'umutekano muke, abo bafashe baca babajana gucukura bwa butare. Gusa kejwa usanga abo bafasha abo bana bataramenya ibyo bakurikira, ugasanga bagiye kubakoresha se travaux forcés. Nico kimiro n'abana rugo kubera tamategeka bagenga bamubonye yarosoye amafaranga n'iki usanga kumufata ku nguvu nabyo nibikurikira. Kindi cha kabiri nuko cusanga igihugu ntigiheza ngo gitere imbere kuko amafaranga yose cyo kwegeranije mu matagisi ava n'ibyo byo gucukura ubutare byisunza amategeko, ayo matagisi ntaheza ngo aboneke. Ugarusanga rero igihugu citwa ko gifise ubutare mu gusanga mwiterambere kiri nyuma. Hama ikindi nuko ubwo butare aho babwimbwe nyene kesha usanga kubera babwimba banyonyezwa, uca usanga nivyo binogo batabifurira, ugaca usanga rero ibidukikije birasinzikaye cyane, ugasanga n'uburimyi isi ndimwa igira tituka.
Icyo gisata kivuga ko hari intambwe itari nto imaze gushikwa ko nko gushira ibimenyetso birangiye ubutare bwaje buzananye niyo bwacukuwe. Ibihugu bine harimo Burundi n'u Rwanda biramaze gushika kuryo ntambwe.
Mekanisme regionale de certification ni utino vuga dusanka nini nk'aba himiritse ibihugu kugira ubutare bujanye na gasiterite, bujanye na kalumbite, bujanye na wolframe baheze babucukure bisunza amategeko mbere, ndetse tugaca dushirako n'amaparati kugira umuntu amenye ati bwacukuwe kuyi site cyangwa ku kirombwe tebwaciye bugugwa n'uyu adubushorera mu mahanga, hama tukamenya no ku isoko mpuza makungu aho yabushoreye hariho. Byo bica bituma ya mikuyitwaje ibigwanisho ibucukuye ntironke isoko, kuko usanga ku isoko mpuza makungu izo parati atazo ntibeza ngo banabugure. Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo, nkavuga Repubulika y'u Burundi, Repubulika y'u Rwanda na Repubulika y'u Uganda, ibyo bihugu bine nibyo biri imbere y'ibindi kandi byamaze gushira imbere iyo uti kandi ugiyitse tingurabe. Rero usanga hari ntambwe ishimishije kiretse muri Kongo ari igihugu kinini, ugaca usanga no gutunganya iby'intwaro bigorana mugabo nko mu bindi bihugu bimeze neza.
Umuryango w'ibihugu by'akarere k'ibiyaga binini ubona ko hamwe ubutunzi buri mu kuzimu muri ako karere bukoreshejwe neza bwo terera mu iterambere ry'ibyo bihugu. Paul Ndarihonyoye asanzwe ari umuyobozi mu bushikiranganje bw'ubutare n'agataka mu Burundi, avuga ko nko mu gihugu ciwe ico gisata giterera uburyo buke mu mafaranga leta ikoresha.
Unya tugiranije burashaka guterera hagati y'ibice bitatu na bitanu bivanye nuko nubwo butare twebwe dufise bucukugwa biciye mu buryo bubayabaye, ariko bivanye n'ikindi kigo leta iheruka gushiraho citwa Office Burundi des Mines et Carrières, turabona uko mwimbu uri kuri yongera. Nk'akarorero turabona uko umwimbu twitwarose mu mwaka uheze w'ibihumbi 2016 gushika mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu twari tumaze kuronka umwimbu usumbirije ngaho byerekana yuko mu mpera z'umwaka umwimbuzo wawe uriyongereye kandi amafaranga azokwiyongera.
Uwo muryango wihaye imyaka 10 kugira ngo ugucukura ubutare bidakurikije amategeko bibe byatujijwe canke byagabanutse ku rugero rushimishije kugira iyo ntambwe ishikwe ko ibihugu byose bisabwa kwitanga bitiziganya hame no kudakingira ikibaba abafashwe bakora ayo makosa. Pierre Clavin inkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.
Unu mwanya wa makuru avugwa muri sport tukwitire mu Rwanda twumvirize mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda atubwire amakuru avugwa muri sport.
Mu mukino w'intoki wa volleyball amakipe y'igihugu y'u Rwanda yari yitabiriye amarushanwa mpuzamahanga mu cyiciro cy'abagore yakubitiwe ahareba inzega. Duhereye ku ikipe y'igihugu yari yaserutse mu irushanwa ry'amakipe y'ibihugu bigize akarere ka gatanu zone 5 yatakaje imikino yose uko ari itatu mu irushanwa ryabereye muri Kenya. Ku ikubitiro abakobwa b'u Rwanda batsinzwe na Misiri amaseta 3-1, ikipe ya Kenya irabasubira ibatsinda amaseta 3-0, hanyuma na Uganda bari bizeyeho gutsinda irabatungura ibatsinda amaseta 3-2. Ibi bisobanuye ko amavubi y'abagore muri volleyball atahiyaho na cya kizere cy'umwanya wa gatatu wari gutuma yabonita igihe guhatanira igikombe cya Afurika kirayoyoka. Ibi ngibi ariko umutoza w'iyi kipe Jean-Marie Sengiyumva yari yabiciyemo amarenga.
Ubundi intego ya mbere ni kuko ni qualification no kwikarifika tujye mu gice kigikurikira ubwo no gushaka itike gikombe cyise ubu twese tubanyana n'amacyo tuzahurira no kurwanira iki kimwe izaba iri hariya kuko ikipe ya Kenya yamaze kubona yo ni qualification deja ariko abandi rero abo tuzahurira no kurwanira umwanya umwe uzabura aho ngaho.
Bivuze ngo icyizere cyanyu kirangana gute cyo kuba mwafata uwo mwanya?
Ntabwo byoroshye byose iyo tuzakina amakipe akomeye harimo za Egypte abaganda tuzajya dukina tugahangana ni byose ariko nta kundi tugiye no kurwanira umwanya.
Indi kipe yataye ibaba ni ikipe y'abakobwa y'umukino wa beach volleyball ikinirwa ku mucanga igizwe na Denise Mutatsimpundu na Charlotte Nzayisenga. Bijya gutangira iyi kipe yaserutse mu gikombe cy'isi ivyene muri Autriche yatewe mpaga n'ikipe ya Brazil. Isaha y'umukino yari inzigera intumwa z'u Rwanda zitarageraho imikino igomba kubera. Umukino wa kabiri ikipe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatsinze u Rwanda amaseta 2-0. Uku gutsindwa umusubizo kw'amakipe y'igihugu y'u Rwanda muri volleyball kubaye nyuma y'icyumweru kimwe gusa ikipe y'igihugu ya Kenya igizwe n'abakina mu gihugu imbere itsinze ikipe y'u Rwanda ifite abakinnyi batandatu babigize umwuga mu mikino y'akarere ka gatanu yabereye hano mu Rwanda. Mu mupira w'amaguru mu gihe ikipe y'igihugu Amavubi yitegura guhura n'ikipe y'igihugu ya Uganda mu guhatanira itike yo kuzajya muri Shani 2018 umutoza Antoine He amaze gushyira ahagaragara urutonde rw'abakinnyi batanu bagomba kwiyongera mu bo yakoresheje ubwo yasezereraga ikipe y'igihugu ya Tanzania. Abo bakinnyi bashya ni Amran Nshimiyimana na Yves Kimenyi bo muri APRFC, Sadamu Nyandwi na Ange Mutsinzi b'ikipe ya Rayon Sports, hakaba kandi Christophe Biramahire wa Police FC. Umukino ubanza hagati ya Uganda n'u Rwanda uteganyijwe mu mpera z'icyumweru gitaha kwa gatandatu tariki ya 12 mu kwezi gutaha kwa munani. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Nzuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Jwi d'Amerika. Mu biganiro vyacu umuntu aretse ukudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo. Mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,300 kilohertz 15,600 na kilohertz 17,300. Ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,633. Mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,503. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Ijwi rya Amerika rigiye kwashikiriza ibyumviro bitandukanye kuri izo bitari bike. Twumvirize ijambo ry'intangamarara ryerekeye imigabo n'imigambi vya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Amerika irashima ingingo ya ONU yo gufatira ibihano abasirikare ba Leta ya Siriya bo ku rwego rwo hejuru hamwe n'abahinga bagize uruhara mu guhingura no gukoresha ibigwanisho ruhonyanganda vya nucleaire ku basivile babitumwe na Perezida Bashar al-Assad. Ivyo bihano ku bahinga 8 mu kigo c'ubumenyi n'ubushakashatsi hamwe n'abasirikare 8 bikurikira ibindi bihano byashikirijwe na Amerika n'ibindi bihugu bicuditse mu ntumbero yo gutuma urutoki leta ya Assad kuba irikirarengera ku masezerano ya ONU abuze ikoreshwa ry'ibigwanisho rohonya nganda vya nucleaire ku bene gihugu. Ibitero nk'ivyo n'akarerero k'ibitero vyagizwe mu ntara ya Idlib mu kwezi kwa kane, ishirahamwe riharanira iziririzwa ry'ibigwanisho byicisha imyuka mibi rivuga ko ivyo vyuka bibi byakoreshejwe muri ico gitero cishe abantu 82 harimo n'abana. Amerika n'ibindi biro vy'iperereza by'ibindi bihugu bivuga ko ari ubutegetsi bwa Assad bwabikoze. ONU ivuga ko no mu 2016 hari ibitero byakoreshejwe ivyuka bibi. Ivyo bihano bitanzwe bifata amatungo y'abanyesiriya 6 bikongera bikaba ku burenganzira bwo kugira ingendo. Amerika yiteguriye kugabanya ibitigiri by'abasivile bageramiye ubuzima muri Siriya, ikongera ikiyemeza gukorana n'Uburusiya na Yorodaniya mu gufasha ibijanye n'amasezerano yo gushira ibigwanisho hasi hamwe no gutabara imbabare mu bumanuko bushira uburengero bw'igihugu cya Siriya. Yamara Uburusiya bushigikiye leta ya Siriya muri iyi ntambara. Umushikiranganji wa Amerika ajejwe imigenderanire n'amakungu Rex Tillerson yavuze ko amasezerano hagati ya Amerika n'Uburusiya yabaye ikimenyetso cya mbere cy'uko ibyo bihugu byempi bishobora gukorana muri Siriya. Yavuze ko yizera ko bishobora no kwibonekeza mu yandi masezerano yo gushira ibigwanisho hasi mu gihugu cyose cya Siriya. Yamara yavuze ashimitse yuko leta ya Assad yataye agaciro mu makungu. Avuga ati, twibaza ko bizogorana kugira ngo baronke imfashanyo zo gutabara imbabare kimwe n'imfashanyo zo gusubira kubaka igihugu, kuko atakwizera kunini kuzoba kuri muri leta ya Assad. Uko Assad azogenda, avuga ati, ntibiramenyekana neza. Tereso nakongera avuga ati, uko tubibona nuko muri iryo hinduka rya politike hazoba kwitandukanya n'umuryango wa Assad.
Ibyo byari ijambo ry'intangamarara ry'abashikiriza imigabo n'imigambi za leta zunze ubumwe za Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi. Yabaye igisubizo cyacu tangi jambo mubanya gihugu yo yabaye isubizo cyacu. Yaratanze jambo abarundi turi ruhutsa gushikiriza icyo tugona turayaga tugahuzayo kwijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu muguterera igihugu cy'u Burundi. Yabaye isubizo cyacu mugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu.
Tutigwese mkundi la juu ijuja Amerika vigane tuwateguri mula kakanya vigalu kengaha tuwane huu kandi yekane huu gushimila engineer ya dufashe mwenye bugizi umaha mwenye na Fatu Kalala ya dufashe kwa giranya vigane tuwateguri ye kuri mikro mwenye kumuna Federica Monikije ama kuru na imu ashikizi wana hozi na mwenye zero mwa koze kudu tegamatui tulawifu uje ama horo imunsi uiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.